imikro mwari kumwe nanjye Edirwema.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Urakoze Etienne. Nkuko rero mubyumvise mu kiganiro dusanga ijambo cy'umunsi
mu façonné Marie-Louise Balichako, professeur Balichako, mu shyana Eugène Nindolera, mu shyana Eric Nsengimana, murakoze cyane rwose ku kanya muto kugira ngo muganire na radio y'ijwi ry'Amerika kuri iki kibazo nkora mutima. Ikibazo kijanye n'ubutungane mu miryango, ikibazo cy'umuryango, aho bivugwa ko muri iki gihe itegeko ridatomoye, aho bivugwa ko umukobwa eka umwigeme cyangwa umugore adatorana ku muryango wiwe. Nashaka ubwa mbere na mbere ngire icyo muvuze kuri ibyo bintu. Nashaka ntambwe ko umufasoni Marie-Louise Baracako iryo tegeko ritaratomoka neza, ibyo bintu bigikurikiza imigenzo ya kera mu byakira gute?
Murakoze kumva ijambo. Ndi uko yavuze, ndi Marie-Louise Baracako, ndi Umurundi kazi. Muri uyu mwanya sindi mu Burundi, ariko ndarongoye umuhari witwa Muhari Inamahoro. N'Abarundi kazi, abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro mu gihugu cacu.
Muduge ku ijambo rero ku kibazo nabajije, ikibazo cerekeye cyane cyane ikibazo kijyanye n'umuco, aho bavuga ko umwigeme adakwiye gutorana, ibyo bintu bikicigwa bitashyirwa habona neza kugira bitomogwe, ibyo bintu mwigwe muvyakira gute?
Niyumvira yuko iyo Abarundi bagomba kuguma ku muco by'ukuri, ntibaba baremeye ko abakenyezi batera imbere mu byerekeye agateka kazi na muntu, kuko mu mico y'ikirundi siko byamye. Hari ibintu byinshi bitariho uyu munsi byashobotse. Abakobwa ibyo kuja ku ishuri byaje bitebye. Abakobwa kugira ngo basohoke bakore ibikorwa bitari ibyo mu nzu niba byacitwa abazezwa nzu gusa, siko byari byarahindutse. Abakenyezi nta jambo bari bafise kera, ubu barifise kandi biremewe. Hari n'ibindi byinshi novuga. None ko ibyo byashobotse uyu munsi ni kubera iki? Icyo conya icyo bagira ngo umuco n'icyo kuri umuco ni mwiza kandi twese turawusonera igihe, kuko umuco nturiho ngo kikwe ikintu gihagaze ngaho gusa. Umuco ni ugufasha kugira ngo igihugu n'abanyagihugu babane neza, babeho neza, bashire hamwe. Rero umuco ntiwama ari wa wundi minsi yose. Umuco si ikintu gihagaze aho kitanyiganyizwa, ni ibintu bigenda byunguruza uko ibihe bigenda byunguruza.
Mushya nta Eric Nsengimana, mwarakurikiranye ukuntu ibintu byifashe, musigura gute idashikirijwe na sentare ntanyinzwa y'u Burundi ku byerekeye cyane cyane gutorana ku mukenyezi?
Murakoze cyane Nsengimana Eric, abantu umuyobozi wo kwaruka cyamaranira amajambere ajape mu kinyarwanda cy'Igifaransa, Isilamu y'Igihugu cy'Afurika maranira amajambere ajape y'Igifaransa. Ko kusprema yashikirije ikibazo kijyanye n'ibijyanye no gutoka ku bigeme n'abakenyezi mu Burundi, twari twanabivuze ko bagitangura gukora iryo tegeko mu kiganiro ntibadashashize ku ijwi rya Amerika, ko iryo tegeko ridakunda uravye aho Burundi bugeze ukaraba n'Abarundi, kuko guhindura umuco saba ko uwo muco wonyene ari wo wihindura. Nukuvuga umuco kujya wagiyeho atamuntu awusizeho ikabishyigiye ukigiyeho uko nyene, iyo bishitse koko kigira ko gifudika cyo nyene kirifuka ata nguvu birinze kujyamwo, kuko birinze bicamo ingufu nta muntu ashobora gutsinda ikintu kijyanye n'umuco. Ni nk'ibintu bijyanye n'ukwemera, ni nk'ibintu bijyanye n'imyemerere y'umuntu, ni ibintu biba biri mu mutima. Rero ibintu bijyanye n'umuco ni ibintu biba biri ngaho biri reglementaire, ubyumva uko mugabo ugasanga byikoze bifise ingufu zidasanzwe kandi ikintu kidateye ingorane sinumva ingene uzakurondera ingorane mu kugira mu gushaka kugikuraho kandi atangorane zisanzwe giteye ibijanye no gutorana kw'amatongo mu bakenyezi gushika uno munsi nta ngorane na zimwe zibiteye ku rugero rwo hejuru ku rwego rw'igihugu ni ukuvuga umwigeme avuye muhira akagenda kubaka agirayo arima amatongo canke agakoresha ubutunzi bw'iyagiye hanyuma uwundi nawe bavukana arongoye aza gukoresha vya bindi vya wa wundi yari asanzwe aba ngaho muri uwo muryango hamwe wa wundi yarari hanyuma ntibagira ntibaca bamvuga ngo baramwirukanye yifuza kuza kurima baramuhikizi akarima atangorane atanjyane na zimwe zihari rero sinumva igituma bari bifuza kubihindura mukibi byo nyene byisize huko kandi ari byo abakera bitahindutse iyo rero mahiyo bize nawe avuga ati ibindi mico yuko tiga kera yarahindutse aragize iki nivyo yarahindutse mugabo none itegeko ryaje ribwira umuntu onze ribwira umuntu ngo umukobwa ngo umwigeme ngo naje kwiganirira bo nyene umuntu onzeye bisanze bariko bariga bisanze bari kwishure bisanze babarungitse kwishure bisanga ni benshi batanguye gukora imyuga itandukanye nta tegeko rihari ryabwiye abigeme ngo nimugize kubaka
ikibazo cerekeye niba uyu muco watangorane utetura kigaruka ko ariko nashaka mbaze n'umushikantahe Eugene n'indorera igeze kuba n'umushikantahe yajejwe hagati y'akazi na muntu eka yarongoye n'amabanga akomeye cyane rwose mu bindi bice agira icyo atubwire hari abantu bashaka kwibaza ko kudatorana kuba bigeme bishobora kuba ari ibintu bihonyanga agatega kabo y'ivyo mwebwe mu bivuga kwiki
izina ryanje waribuze n'amabanga amwe amwe wayabuze ico novuga ayo mabanga narishinzwe muri inama mpuzamakungu ONU naraserukiye ishirahamwe riharanira agatega kazi na muntu yone mu bihugu nka bitatu muri Afurika mugabo ubu narapasuye ntaco mfise nkora jewe ico novuga kuri ivyo ni ibintu bisanzwe cane jewe nibagiye kuvuga ko mucamanza ze vy'amategeko ndi lisansiye en droit mwavyumvitse namwe jewe biroroshe cane umuco ntushobora kuba uri hejuru y'ibwirizwa shingiro kandi y'ibwirizwa shingiro ari ibintu bimwe bimwe ivuga twese tutegerezwa kumva kandi tukabishigikira ishirahamwe ibwiriza shingiro simvuga ingingo zivugamwo 13, 19 mu 2022 n'izindi iravuga neza yuko abarundi bose canke abenegihugu bose bangana imbere y'amategeko iroroshe kumva twibagire yuko izo ngorane dufise mu Burundi zavuye mu bintu byo gukumira abantu gukumira ni ibintu bishobora gutuma haba ingorane mu gihugu ivyabaye mu kahise k'u Burundi byavuye cyane cyane bavuga ko ari ku moko bashobora kuva ku ntara nitwibagire yuko n'izo ngorane zishobora kuva gukumira nico gituma rero kubwanje uwo mukuru wa Cour Supreme ahubwo yari kwandikira abwira abacamanza bose batubahiriza ibwiriza shingiro yuko woshira imbere ibwiriza ca imanza zerekeye amatongo jewe niwo mpagaze kuko ibintu bisanzwe cyane umuco imico kama ishobora kuba ari hejuru y'ubwiriza shingiro kandi iyo bwiriza shingiro ivuga ibintu twemera twese turangana imbere y'amategeko
tugarutse kuri icyo kibazo cy'umuco umuco n'ikintu nk'uko bivugwa n'umuco urahinduka hariho imico myinshi abarundi bari bafise kubera iterambere iyo mico itakiriho ni kuki mushikantahe Eric Nsengimana muvuga ko iyo mico yogumaho ikazokwikuraho
ni kubera ko icyambere atangorane itetse mu gihugu
ariko sibyo
arafa ingorane zihari uno munsi z'amatongo ntizihagaze kubera ko abigeme batatorana je mu sosiyare kandi maratwe mu depanse de doatoro usanga zihagaze ingorane zinini z'amatongo kubera ko batatoranye kandi ikindi naco nk'uno munsi tuko turavuga hamwe iyo bwirizwa iyo tegeko ryari gutorwa umukobwa agatorana iwabo hanyuma akaja gutora iyo agiye akavayo akaza gutorana iwabo iyo itegeko ryari guteza ingorane ni nacyo gituma nabo yega barababajije abenegihugu twaragiye mu ntuze muri kampanye yo kugira yo kumviriza abenegihugu ku icyo babivugako la majorite bavuze ko atangura n'ibitege byo bwirizwa je bagira banki none mu kizi ata majorite abavuze ko atangura n'ibitege ibazo kibakiri he ura umuntu ze umuntu wese nko kwa ko abantu bangana umuntu wese afisure ngukungana nivyo barangana mugabo darasa digite respecto la rua uburenganzira bw'umwe ni ubundi butanguri iyo uho nyanzu uburenganzira bw'undi ziba ari ingorane iyo ngubu icyo kibazo ni kibazo gikomeye cyane gose ahubwo nubwo bavuga ngo imico yo mubwirizwa shingiro bwirizwa shingiro deja kugira cyubakwe bafatiye ku mico y'u Burundi ni nacyo gituma hari n'igipolisi kijejwe ko yubahe
bavuze ko umushyana Eric bavuze ko umukobwa adashobora gutorana ntibaba bamurengeye akarimbi
ntabwo baba bamurengeye akarimbi kubera ko wanashaka hariho imiryango imwe abakobwa bavuga bati twe itongo ry'iwacu tuzogabura n'ababyeyi bakavuga ati tuzogabura nta ngorane hakaba n'abandi bakababuza kugabura ntibaze no kugira no kugabura cyangwa ngo baze kuraba ayo matongo yawo iwabo nta ngorane zimwe biteje umukobwa ko ashobora gutora ni iwabo ibyo ni ibintu konvasiyonere umuryango wiyumvira kuko ni umwana mu bandi ashaka itongo ntibamwime kandi nta tegeko rihari rivuga ko batamuha yaba hari itegeko rivuga ri ntatorana aho niho zaba ari ingorane mugaragaza ari mu itegeko ntibacemewe
reka tubaze n'umufasoni Marie Louise baricako niba icyo kibazo cy'umuco kidateye ingorane mu gihugu no mu banyagihugu cyane cyane ku bafasoni n'abakenyezi
cyateye ingorane cyane kandi cyateye ingorane kuva kera kuko byamyeho gutyo ko abahungu n'abakobwa batanganishijwe abagabo n'abagore batanganishijwe ati baraza amategeko niyo system patriarcal tuvuga rero ko Eric avuga ngo nta ngorane biteye sinumva aya majambo yose turiko turavuga ibintu atakibazo biteye ntacyo turiko turafasha rero je ndatangaye mugabo n'ibisanzwe birashika jewe nibaza yuko iki kibazo cyo kuvuga ngo umuco ni ukuvuga ko umuco utuboshe utuziritse tudashobora gutera imbere ikintu cy'uko abakenyezi n'abigeme bakeneye gutorana ni ikintu cy'agateka kazi na muntu kabo abakenyezi abakobwa n'abana ku rwego rumwe n'abahungu niko amategeko babivuga niko bwirizwa shingiro babivuga kandi nibyo tumaze iminsi tuzi tubona bavuga hose ati agateka kazi na muntu agateka k'abakenyezi agateka k'abakenyezi rero nimba tukavuga mu majambo hagira mu ngiro tukabona yuko bo badakwiye kuronka icyo sico amica kabiri ndaco jewe n'ukuri ntashima na gatoya ibi bintu by'uko abantu bariko barakorera ko abategetsi cyane cyane n'abantu nka Eric bariko bakorera ku kintu cyo kuvuga ngo abakenyezi bize nibo bariko baragumura abatize ngo kandi bakababwira ibyo badashaka cyuko utabishaka no kutabimenya rero sinumva yuko ari umuntu n'umwe yobyamamaza ngo bivuge neza ko ari byiza ko abantu batazi n'uko bafise uburenganzira ko abantu batazi yuko naho bari bashobora kuhava bakaja imbere bagatera imbere ni ukuri n'ibintu bibabaje cyane ugatangazwa ninge muntu yavyaye abana akaba afise abana abahungu n'abakobwa ashobora kwemanga akemeza neza yuko niko bimeze niko umuco bivuga ntibashobora kungana ntibikunda muri iyi myaka ntibigishoboka tubyemere cyangwa ntituvyemere ntibigishoboka muri iyi myaka
mushyira ntaye jene n'indorera mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo gukumirana cy'indyane zishobora kwaduka mu gihe nk'ubutegetsi ka leta igiye mu bintu mu bisanzwe bijejwe abavyeyi bagaburira neza abana babo nkuko bisanzwe bafata abana babo umukobwa umuhungu bose bakabafata kimwe ibyo ntibishobora gutera ingorane cyane cyane ko tuzi ko hariho nk'abantu bashobora gushaka kwigungira ko bakishimikiza iryo tegeko kugira ngo bakumire abo bavukana mu kugabura amatungo
izo ngorane zirahari kandi Eric arabizi sinzi igituma avuga yuko atangorane bitera jewe na Eric usanga afise abakobwa bavukana amadresi yabo jewe nabo ndazi yuko nzobumvisha yuko bitari ibintu bisanzwe cyangwa afise abana akaba afise umuhungu n'umukobwa nawo nyene nobasigurira neza kandi nibaza yuko abo bana batobyemera nibaza rero yuko tureke guhendana na Eric abaye umukobwa sinibaza ko yovuga uko nyene nkuko ariko arabivuga ikindi jewe mvuga we avuga ati le strict respect de la loi ibwirizwa shingiro iri hejuru ya loi iyo ariyo yose cyo gituma rero nk'uko nabivuze uwo mukuru wa Cour Supreme umuntu wese yofata ingingo cyangwa agaca urubanza atakurikije ibiri mu bwiriza shingiro yo muisanzwe niho yo chavuga ati ivyo muko muragira muko muraja hejuru muko muravyora ntuze ibwizwa shingiro usoka itegeko ubwabyo gutorana yivuge yuko abakobwa n'abahungu bangana imbere y'amategeko mu bisanzwe dufise cour constitutionnelle ikora neza yo cija inama hanyuma umuntu yitwaye cour constitutionnelle tukayibaza ati none iri tegeko irajanye na nibwiza shingiro canke iriko iravyora noze ibwiza shingiro cour constitutionnelle arabacamanza gukuri bize droit nk'iyo nize hayindi decision bofata atari kuvuga yuko iri tegeko yo gutorana iri anti-constitutionnel iri kubiri nibwiriza shingiro cye nibaza ko byoroshe ayo ama manipulation ahubwo manipulation iriko iraba ni manipulation yabari ku butegetsi badashaka kubishyira mu ngiro na manipulation kuri jewe ibyo kuragira ni manipulation kuvuga yuko atangorane kandi tuzi yuko harabaye amaka menshi tuzi na wewe uzi kucuvuga ngo ntangorane jewe nibaza yuko quelque part ivyo je nuvuga ko ari manipulation ukubiri rero suko bimeze kandi ibizwa shingiro iragaragara c'est clair
Moshe na Eric Sengibana muri iki gihe amakungu yose ashira imbere uruhara rwa fasoni mu bihugu bitandukanye mu mashyirahamwe atandukanye mu biro bitandukanye abantu bose bavuga ati muhe akazi abadamu bangana n'abagabo ibyo bise 50% 50% muri iki gihe no mu nzego zose z'igihugu bahimiriza eka usanga hariho umugambi wo gushyira abafasoni mu banga akomakomeye ivyo ntibitekubiri n'ivyo vyo kubandanya kuri yo mico ya kera mwavuze ko yonyene ishobora kwihindura
ivyo ntibitekubiri nta nuko bisa na gatoya uri kukabiraba kubera ko nimba umugeme yarize irivugwa ronka icakora cyo kimwe n'umuhungu nimugire nimufatisho mucitiranye n'ibijanye no gutorana kw'amatongo kuko navuze ko nimba jewe tuvukana ndafise abakobwa tuvukana baragiye kwabigwa bagiye kwabigwa ubu abasigaye muhigira nta kibazo bateye babandanya babayeho cyo kimwe n'abandi bana nta kibazo na kimwe bateye na babandi bagenda kwabigwa nabo nyene bavuga bati hari iwacu haramera dushaka kuza kwarima umubyeyi navuze ko ntashobora guhagarara ngo avuge ngo uyongo kubera ari umukobwa ngo ntashobora kuronka itongo ngo umuntu wonze ngo ngiwe nashaka banyumve neza abo aho yavuye ngo ntashobora kuharonka itongo ni nk'uko na wa wundi nawe iyo yavuye kandi yaje nyine ngaho havuye uwo mwigeme wundi nawe nyene ashobora gusubira muhira akagira iki agahabwa itongo ahubwo ingorane ahantu ziri nibaza bashaka kuvuga ni nko muri bino bintu abantu ababyeyi baronka bijanye n'ibyo ya komersiyale ugaca usanga bashatse abahungu kuvyaplika kugira ngo bashobore gukuramwo abakobwa umugabo apfana kuvy'amatongo ivy'amatongo nk'uko mwabivuze nta muntu n'umwe avuka aho hantu wovuga ngo ntafise droit ngo ntashobora kuza kugira ngo abana biwa ngo nk'ubu ngo mushikanje ngo ntashobora kuza muhira oya ndakamunyumve neza rero umuntu uze ugiye kubiriya n'ibijanye n'ivy'akazi n'ibijanye n'amabanga umuntu uze mu mashyirahamwe no muri leta cyangwa mu mashyirahamwe mpuzamakungu ivyo ntibisa ivyo mwese mwiga ku ishure rimwe hari n'abakobwa usanga basumbya abigeme usanga basumbya ubwenge abahungu ugasanga ni umuritera ashobora gutwara abandi bise ni umudeje aba inspekiteje nayo n'abandi bashobora kugira bashobora guserukira igihugu
madame Marie Louise Baricako ku bwanyu hokorwa iki kugira ngo abigeme eka n'abahungu cyane cyane abavukana babone ko bose bavukana kugira ngo ntihagire ubaciramo haba ari leta haba ubucamanza kugira ngo abavukana bazogume basangira ibyo ababyeyi babasigiye ku bwanyu inkingo zofatwa ni nk'izi
ndabona rijya tegeko ryoshigwaho igituma ryoshigwaho ni iki ni ukugira ngo ibintu ntibigume mu majambo gusa ntibigume ngo ni iby'akaranga bibe ibintu bizwi sinkumve igituma bitoshigwa mu itegeko kugira ngo bose bamenye ko ari uko bimeze nta mikindi naco hagiye kugira ngo abakobwa umukobwa ashobora kuza muhira sibyo kuza muhira no kutaza muhira umukobwa n'umuhungu n'abana b'ababyeyi bamwe barangana bazohabwa ibingana rero sindabyumva neza igituma biba ibintu by'impari kuko ntibyari bikenewe kuba impari ntibyari nakwiye kuba impari n'ukuri nimba by'ukuri ababyeyi bose bazi yuko abana babyaye ari abana co kimwe bene kuko ntabumva ababyeyi ga Frederic niko ko ntabumva ababyeyi iyo afise abana bize amashuri bagabonka akazi bagakora cyangwa abana biteje imbere akisusunura niko ko batavuga ati imfashanyo y'abakobwa banje nayo nkeneye nkeneye abahungu ko nibo bana imbere y'abakobwa niko ko ntarabyumvise mwe wahageze yuko abana batora naco kimwe bikabimpari ariko abana kuza guterera gufasha ababyeyi no gukora ibyo muhira byose birakira rero jewe mbona yuko iryo tegeko ryobaho iryo tegeko ryobaho hanyuma bigaheza bigatunganiriza bose irya kete ujya mukuru wa sentare ntahinyuzwa yanditse naryo mu gihe imanza zamaze gucibwa hariho imanza zamaze gucibwa boshobora kwishimikiza kugira ngo baci imanza uko bibereye jese numve gituma na kino vyotari ingorane naho vyoba bitara ico gitabo bariko baragizishiramwo zose kitaremezwa imanza zaraciwe kandi ziranditswe kandi zirazwe rero izo manza sinumve gituma tuzishimikiza hama ngo buhoro buhoro iryo tegeko babone neza yuko nabo nyene iryo tegeko rikwiye kujaho kuko ntituzosubira inyuma abahungu n'abakobwa abagore n'abagabo byaremejwe muri constitution y'urundi uko Eugene yabivuze barangana
ibizo subira inyuma mushira naye je nindorera hokorwa iki kugira ngo ubwambere na mbere ibizo ashingiro byubahirizwe ikindi nacyo kugira ngo batarajijuka uko umukenyezi umukobwa n'umuhungu bangana ikintu cyo kurwa n'ikihe kugira ngo no Burundi uje kuntambwe amakungu ageze ko
guko narivuze ubwanje umukuru wa sentare ntayinuzwa ahubwo cyo yari gukora gwa ndabona yuko bidashoboka umuntu yasinzwe kwera iyo mico yerekeye amatongo uwo yasinzwe yakwiye kuca agenda mbere ya sentare ntayumvishe yuko uwo mucamanza ya violenoze yibwizwa shingiro kandi uwo mucamanza ya umukuru wa sentare ntayinuzwa yari guca yemeza yuko uwo yasinzwe ko bamurenganyije urumva mbonye ibyo yandika suko bizogenda ingorane rero niyo bwanje rero uwo mukuru wa sentare ntayinuzwa yumva neza role yiwe ntiyumva neza amategeko icyo gihe rero urumva ko tubise ingorane mugabo uko gwiki je nababwiye yuko umuco uwo ari wese ukumira abantu kandi twese tungana imbere y'amategeko uwo muco siwo kugira rero twumvishe abantu yuko uwo muco dukwiye kuwuhindura tuteza rero kubishyira mu ndero tukabisigura neza kubisigura turashobora kubisigura kuva mu ishuri kuko ibyuko abantu bangana baravyigisha mu ishuri ngaho umuntu agaca agira application umuntu akaraba ingene mu buzima bwa misi yose iyi principe yuko abantu bangana ingene yubahirizwa mu Burundi ica kabiri mu bisanzwe abari mu nuzeye abatwara bari bakwiye guca bonyene babisigura neza ako bagenda bavuga ati ngo ntangorane ingorane zirahari kandi uwo muco ni kuraba ingene twuteza imbere kugira umuco ukumira tugitubandanye tukurikiza ikintu cyose gikumira abantu zirashobora gutera ingorane zikomeye cyane nk'izo twabonye muri kigu cyacu turindire rero ko haseseka amaraso reka rero dufate iyo ngingo hakiri kare bive ku bategetsi n'abari muri sosiyete sivile bonyine babigire no mu miryango babikore kuko ni ikintu cerekeye Uburundi bwose murakoze
murakoze ingorane zirahari nk'uko mubivuze ikintu cyo kurwa mushiga na Eric Nsengimana kugira ngo n'abatarajije ukajijuke ko abantu bose bangana imbere y'amategeko umuryango abavyeyi bagira ngo abo bana babo bareke gukumirwa bangane ikintu mwibaza ko ikintu gukorwa naho hariho abatarajije kandi nk'ikihe mu kanya gatoya cyane rwose mushya na Eric Segiman
kuri ivyo n'ubujyajya n'ubujyajya si no kuvuga ko ari ibintu generale twashaka gufatira ko kuko nababwiye ko muno mu madosiye mbise nta kanimwe nk'iyo turigera turonka y'abantu bapfuye ko bavukana mugabo ngo kubera urumukobwa ngo ntibutuguha ngo ntibutuguha itongo nta namwe ndabyumva hanyuma umuntu uzeye mumbabarire mbere yuko ngira mvuga icokorwa mbanze nishure no mama avuga ati bagenda kugira manipulasiyo ubu abarundi nibaza ko si ba barundi ba kera nk'uko uri kubabivuga barajijutse ubu bafite amaradio bafite ama WhatsApp uwize n'ubutize uno munsi usanga bose bavuga igifaransa uwize n'ubutize uno munsi bose usanga basoma amategeko cyo kimwe bayasize mu kirundi barayatahura barayamenya hanyuma uno munsi abarundi n'abantu baciye ubwenge ndashobora kuza gutambika icyo wishakiye ngo nikubera uwize cyangwa utize ibintu byinshi bamaze kubyanga la plupart nuko ni iryo tegeko bagize bajyanze bakajyanga kandi ntibajyanze kubera ko leta ibifitemo uruhara kuko yabifise mu ruhara ntiyari kubyandika ngo itware mu nama shikiranganje ngo itware mu nama shinga amateka ngo bagire icyo barivuzeko leta yari ishaka ko ribaho mugabo abenegihugu baravuga bati kizire iri rije kuduteza ingorane raba a birangiye bagize birangiye byanse gose ko rishobora kuja mu ngiro kandi twari twanabivuze bakiriko barajyandika bakiriko barashaka kuriproposa amategeko ingeso y'ubundi ntiyubaka urugo nibyo ibindi bihugu hari ibihugu byashobotse bigakunda si ukuvuga ko duca dufata umuco wa amerika ngo tubishirengana nabo barafise imico yabo tudashobora gutwana imico badashobora gukoresha igihugu mubanze mumenye ko mu bintu cya mbere gihagaze ku muco kuko ikintu cya mbere cyishe igihugu hagiye habamo kugira kugenda twibwa imico yacu igenda iraba degrade irata agaciro imaze guta agaciro ntabwo ucyitwa umurundi kuko hagaragara ku itegeko utagira umuco rero ikintu cya mbere cyokorwa icya mbere ni ukubahiriza amategeko igira kabiri nacyo ni uko bategerezwa kubahiriza imico n'imigenzo y'abarundi basokuru badusigaranye bakamenya ko ari ikintu ntakorwako ikindi nacyo icyo kuvuga ko abantu bangana ntacyo umuntu ashobora guhagarika kuvuga ko abantu bavukana batangana barangana abashaka kuvuga ko batangana ni babandi babajyajya babashaka guhonyanga
ndabona akanya katujyanye reka dusozere nashaka ngaruke kuri mwe madame Marie Louise Baricako mugire icyo muvuze akamumotera muri rusange kuri icyo kibazo nakahe
jewe ikintu no akamunotera kugira nti icyo kintu Eric avuga ati ibyo cyo kuvuga ngo ntibangana barangana oya ntibarangana muri byose mugabo twarabitanguye byaratanguye biriho urabona ko twabivuze yuko ibwirizwa shingiro ryabyemeye kandi haraheze n'ukuri ibihe igihe kitari gito kuva mu myaka y'1990 tubona ibihinduka ntiturahagera aho tugira tuti byose byaratunganye ndibaza yuko icyo kibazo naho kitaratungana ni ikibazo gikwiye kuguma ku meza y'abategeka igihugu kugira ngo babone ko ari ikibazo kinda gutunganirwa kuko hari ikintu turiko turabona abantu bose bariko barabona mu gihe abakenyezi badahawe ubushobozi uburyo hariho agahombo kandi ntiyahomba abo bakenyezi gusa ahomba igihugu kuko iyo umukenyezi aronse aba haronse umuryango aba haronse igihugu
reka dusabe n'umushyira ntahe jene n'indorera nawe nyine akamo ateye kajanye n'icyo kibazo cyo gutora ku matongo
Nairiki ya uze yuko ichoko ugambele ali kuwa iza mategeko. Tena uge yuko kuwa iza iwiza shingiro, iheju yuko kuwa iza mategeko. Kuwa mategeko yuko sateza kuwa iza iwiza shingiro. Kani iwiza shingiro, ichivuga, ivuga yuko, awane giyugu wose, barangani mbele ya mategeko, kandi awaga kingwa kumwe.
Kajambo kanyuma, Eric Sigimana.
Kajambo kanyuma, no gatera, abo watarahi ndu kawashaka ko sanjuma iza yihuta, ije yihuta, isha tishi, ni bagende buke nta mutsi w'ishibere kandi nibaza ko mu bibazo bihanze Burundi, icyo kibazo ntabwo kiri imbere cyane mu bibazo bihanze Burundi. Hari ibibazo byinshi bihanze Burundi no munsi bitwugarije, bo kuyumvira ko mukategura ikiganiro akaba ari byo tujamo. Ariko uno munsi ikibazo kijyanye no gutorana amatongo ni ikibazo gihanze abarundi hanyuma abo nabo bataratahura biyumvira nkabo banigira mu mesha abana babo no bahanura ko bobireka kubera ko baba bazi ko abantu by'ukuri abo nimba bavutse bangana kandi bavutse bakwiye
urakoze Eric Nsengimana ndagushimiye cyane rwose madame Marie Louise Baricako ndagushimiye nawe mushyira ntahe Jeanne n'indorera ku kanya mwatoye kuri iki kibazo nkora mutima ikibazo cyo gutorana ku fasoni ekana ku bigeme mwakoze cyane rwose
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi rya Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe, abatwumviye kuri internete, namwe mwatwumviye kuri telefone zanyu zigendanwa. Nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi rya Amerika, kandi murakarama.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.